twashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi, ni kaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: abajeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi batangaza ko bivunye abantu bane bari bitwaje ibirwanisho babarasiye mu kiyaga cha Tanganyika ku ruhande rw'intara ya Rumonge.
Bashatse kurasa hanyuma n'abashobora basubiza bose baciwe bahasibuzi, kandi abo bantu ntibaramenyekana. Tubaza yuko ari umugwi warugize iminsi giteye isibe Tanganyika wiba ibikoresho abarovyi bakoresha bongera wiba n'amafaranga.
Uyu ni Consolateur Nitunga, buramatari w'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bw'u Burundi. Abatalibani bashinze leta nshasha ya Afghanistani mu gihe I Kabul ku murwa mukuru w'ico gihugu hari kwabera imyerekano. Israel yagavye ibitero mu bibanza ivuga ko vyari ivy'abagwanyi ba Hamas mu ntara ya Gaza. Abatembagaje ubutegetsi bwa Guine biteguriye gushinga leta mfata kibanza. Izi nkuru zose duce ku masonga turazirambura mu kanya isase, mube hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere muri Afghanistani, aha abatalibani bashinze leta nshasha. Ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Abatalibani bagize Mullah Hassan Akhund umuyobozi w'iyi guverinoma nshya na Mullah Abdul Ghani Baradar nk'umwungirije. Akhund yakoranye na nyakwigendera Mullah Omar washinze muvoma y'abatalibani. Uyu Baradar asanzwe ari umuyobozi w'ibiro bya politiki by'iyo muvoma. Sarah Judine Hakane, umuhungu washinze urugaga ruzwi nka Hakane leta zunze ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, azaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mushya. Umuvugizi mukuru w'abatalibani Zabihullah Mujahid yabwiye mu kiganiro bagiranye I Kabul. Mullah Mohamed Yakub, umuhungu wa Mullah Omar, yagizwe minisitiri w'ingabo. Abashyizwe mu myanya y'ubuyobozi bose bazakora mu buryo bw'agateganyo nk'uko Mujahid yakomeje abivuga mu kiganiro n'abanyamakuru I Kabul.
Ejo ni Mukankusi tukivuga ku vya Afghanistan muri ico gihugu I Kabul ku murwa mukuru. Abantu amajana n'amajana baguriyemwo abagore bakoze imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Gitalibani. Thomas Kamirindi nivyaje kutubwira.
Imyigaragambyo y'abagore y'uyu munsi I Kabul ikurikiye indi bakoze ejo kuwa mbere mu mujyi wa Mazari Sharif mu majyaruguru ya Afghanistan, n'indi barimo mu cyumweru gishize mu mujyi wa Herat uri mu burengerazuba bw'igihugu. Abagore bo muri Afghanistan bafite impungenge zikomeye ko abatalibani bazabambura uburenganzira bwabo bwose nk'uko bari barabikoze ku ngoma yabo ya mbere yariho kuva mu 1996 kugera mu 2001. Imyigaragambyo y'uyu munsi I Kabul yabereye cyane cyane imbere ya ambasade ya Pakistani, igihugu barega ko gishaka gutegeka Afghanistan kifashishije abatalibani. Abatalibani ni magara za Pakistani. Abaturage bigaragambyaga basakabaka ngo ntidushaka guverinoma iyobowe na Pakistani. Pakistani dusohokere mu gihugu, turashaka Afghanistan yigenga. Abasirikari b'abatalibani barasha amasasu menshi mu kirere kugira ngo basanze aba baturage bari bari mu myigaragambyo. Naho abanyamakuru barimo bayikurikira batangaje ko aba basirikari bataye muri yombi bamwe muri bo, bakubita n'abandi ndetse banabambura ibikoresho byabo by'akazi.
Israel yagavye ibitero mu bibanza ivuga ko vyari vy'abagwanyi ba Hamas mu ntara ya Gaza. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Israel rivuga ko ico gitero cakozwe mu buryo bwo kwishura agasotoro k'ibipira vyuzuyemo impwemu igenda iraka imiriro yarungitswe mu turere tw'ubutaka bwa Israel. ni nyuma yaho ejo ku munsi wa mbere abanyagihugu amajana n'amajana basanzwe bashigikiye abagwanyi b'intambara ntagatifu ya Kiislamu Jihad bagize imyerekano mu karere ka Gaza bakarungika ivyo bigendajuru mu turere twa Israel. Abo banyagihugu babikoze mu buryo bwo kwerekana ko bashigikiye abanyororo batandatu bari baraye batorotse agasho ko muri Israel. Igisirikare cha Israel kivuga ko ivyo bitero babikoze kunyubakwa zikora ibigwanisho by'abagwanyi ba Hamas mu bubanuko bwa Gaza. Igitigiri cy'abaguye muri ivyo bitero canke ivyahononekariye ntibiramenyekana. Kuri uno munsi wa kabiri Israel yatanguye ibikorwa bidasanzwe byo guhiga abo banyororo batorotse mu buraruko bw'igihugu no mu karere ka West Bank basanzwe bategeka.
Oyan itangisha kurakoze tuve mu Israel tuja muri Nigeria ahavugwa bagera kuri 18 baraye banyurujwe n'abantu bitwaje birwanisho. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo nivyaje kutubwira.
Ico gitero cabereye mu mihana iri muri leta ya Kaduna mu buraruko bw'igihugu. Mu bantu 18 banyurujwe harimwo abana 7. Imigwi inkoze zikibi irondera kuri ingwati yaranyuruje abana mu mashure mu ngo zabo n'abagira ingendo bakoresheje imodoka mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Malam Suleiman Keke arongoye ababa mu mihana yahitwa Keke B ku nkengera z'umugwa mukuru wa leta ya Kaduna amenyesha ko bakoze igitero cyo ku munsi wa mbere ari ku mapikipiki bashitse aho cabereye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere bagenda inzu ku yindi bafata abana n'abavyeyi babo. Yavuze ko byari biteye agahinda kandi ko abanyuruje abo bantu batarasaba kurihingwa ati. Kaduna iri mu mareta atari make yafashe ingingo zo kurwanya ibitero nk'ivyo mu ntara ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Abategetsi baho bategetse ko uburyo bwo guhanahana makuru bwugagwa mu gihe igisirikare kiba kiriko kigerageza kurwanya imigwi y'inkozi z'ikibi. Ibitigiri binini by'abana barahevye amashure kubera ubwoba bwo kunyuruzwa. Abarimyi nabo ntibashobora kuja mu mirima yabo kubera gutinya iyo migwi y'inkozi z'ikibi mu gihe imiryango itinya kugira ingendo ikoresheje imodoka mu gihe ibigiye kuramutsa inshuti.
Fidel tukiri ku mugabane wa Afrika muri Guinea abasirikare baheruka gufata ubutegetsi bagatesha agaciro ubwirizwa nshingiro rikihari biyemeje gushinga leta mfata kibanza. Mugenzi wacu Hyane itangishaka nivyagarutse kutubwira.
Itangazo ry'uko hagiye gutunganywa leta mfata kibanza muri Guinea ryashikirijwe mu nama yabaye hagati y'abasirikare n'abategetsi bari basanzwe bari muri leta ya president Alpha Conde ubu afashwe imbohe kuva ku munsi wa Mungu. Umusirikare mukuru yafashe ubutegetsi Mamadou Doumbouya akaba kandi umuyobozi mukuru w'umugwi w'ubumwe n'iterambere CNRD avuga ati twifuza ko ibikorwa byo gutunganya leta mfata kibanza bikorwa mu kwizera Guinea nshasha y'ubumwe n'iterambere. Doumbouya yongere avuga ati nta guhiga canke gufata abategetsi bakuwe bagasubirizwa n'abasirikare mu gihe cya kudeta bizoba. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bavuga ko uwo mugabo w'imyaka 83 atakibi bamukoreye kandi ko abandanya kuvugana n'abaganga biwe. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze niho Perezida Conde yatsindira ikiringo cya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma yaho ahinduriye ibwirizwa shingiro kugira ashobore kongera kwitoza. Ayo matora yatumye haba imyerekano igizwe n'uruhagarara mu gihugu cyose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'ibihugu bigize ubutunzi bwa Afrika y'uburengero ECOWAS baranebaguye iyo kudeta muri ico gihugu.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijyanye no kwisi. Duce dusura ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Zimbabwe aho leta isaba abakozi bayo kwicandagisha ikiza cha COVID-19 atari uko bagatanga imihoho. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Zimbabwe imaze gucandaga gushika ubu abantu miliyoni 2,700,000 yihaye kuba imaze gukingira abantu miliyoni 15 mu mpera z'uyu mwaka. Leta ya Perezida Emmerson Mnangagwa itangaza ko yaguze inshanjo zo kwirindikiza cha COVID-19 z'agaciro k'imiliyoni 12 y'amadolari zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Ziyambi yatangaje ko abanyazimbabwe batazotegekwa kwicandagisha ku nguvu ko yamara abakora mu gisata cya leta bategerezwa gukingira abanyagihugu mu kwicandagisha. Leta ya Zimbabwe ikoresha abantu barenga 200,000. Abigisha nibo bagize igitigiri kinini muri bo. Ziyambi yavuze ko hazogera igihe batazoba bashaka abigisha baticandagisha bagishije abantu banduye umugera wa COVID-19 bemezwe na leta ni 125671 mu gihe abamaze gupfa ari 4493 kuva ikiza cha COVID-19 gitanguye kwiyadukiza mu mwaka urangiye abarenga cya kabiri muri bo bapfuye mu mezi abiri arangiye
Fidel tubandaniriza aha muri leta z'umwe za Amerika kuvya President Joe Biden agendera uno musi kwa kabiri ama leta ya New York na New Jersey ni kugira ngo yirabire ivyononywe n'igihuhusi Aida gihitiye muri ayo mareta abiri
Ibisigarira by'igihuhusi Aida vyateye imyuzure n'imiyaga igenda iratema itongora muri ako karere Biden ejo kuwa mbere yaratangaje ibihe vy'amakuba mu bice bimwe bimwe vy'amareta ya New York na New Jersey vyasenzikajwe bikomeye n'igihuhusi Aida mu ndwirangiye vyatumye leta ya Amerika isohora amafaranga agenewe gufasha ayo mareta amafaranga azohabwa abagira imirimo y'ubudandaji n'abanyagihugu basanzwe mu bice bitandatu byo muri leta ya New Jersey hamwe no mu bice bitanu byo muri leta ya New York aho imvura isegenya yateye imyuzure mu mabarabara mu mazu n'amamangazini igihuhusi Aida cyahitanye abantu batari munsi ya 50 mu mareta 6 ari mu buseruko bwa Amerika harimwo abantu 27 muri leta ya New Jersey na 13 muri leta ya New York inyuma yuko ico gihuhusi kibiciye bigacika muri leta ya Louisiana iri mu manuko bw'igihugu gu aho cyahitanye abantu batari munsi ya 12 cyashitse ubwa mbere muri iyo leta kivuye mu kigobe cya Mexico muri leta ya Louisiana abantu 200,000 bashobora kuzoba badafise umuyaga nkuba mu kiringo cindwi zitaringe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho ijya nino ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza ndayibutse ko Ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri za FM zitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave hani mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni vewa radio yacu mukanya tutatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Burundi havugwa abantu bane bishwe mu kiyaga cha Tanganyika ni ku ruhande rw'intara ya Rumonge iri mu manuko bw'ico gihugu bishwe barashwe mu gitondo co kuri no wa kabiri n'abajejwe umutekano y'igisirikare kivuga ko civunye abo bagabo bane kuko bari bafise inkoho idonyido na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akorera ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda
Igisirikare gikorera mu mazi gicungera ikiyaga cha Tanganyika cabwiye abamenyesha makuru ko catabajwe n'abarovyi mu mutwenzi wo kuri uyu wa kabiri igisigura ko abarovyi bari babonye umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ubateye amakenga uri mu bwato butoya mu karere k'amazi ka Minago mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu igisirikare cemeje ko cahavuye gitana mu mitwe giterana amasasu n'uwo mugwi itangazo rito igisirikare gikorera mu mazi cashize ahabona cerekana ko cishe kirashe abantu babiri bari muri ubwo bwato abandi babiri basoma nturi bicwa n'amazi abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge bemeza ko ico gice kimaze iminsi kibangamiwe n'abasuma bazanana ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo Burumatari w'iyo ntara Consolateur Nitunga arahumuriza abarovyi akamenyesha ko abajejwe intwaro igipolisi n'igisirikare bahagurukiye ico kibazo c'ubusuma n'ubugizi bwa nabi mu kiyaga ca Tanganyika Buramatari wa Rumonge yikeka ko abo bishwe bari muri abo basuma bamaze iminsi bagiteje isibe mu kiyaga ca Tanganyika
bahagarika bashatse kurasa hanyuma abashobora basubiza bose baciye bahasibuze rero bari mu gwi w'abantu bane bari mu kato kandi abo bantu ntibaramenyekana twibaza yuko bari mu gwi warugize iminsi giteye isibe Tanganyika wiba ibikoresho abarovyi bakoresha kuwongera wiba n'amafaranga twatumaze igihe tu dukurikirana kuke kugira ngo bishoboka tubihagarike n'ibyo byabaye rero ntihagire abantu bakwiza hirya no hino amajambo atariyo byabaye ivyo nta gitero cabaye ku mugwi w'abasirikare bakorera mu mazi
igipolisi n'igisirikare vyerekanye ibigwanisho izo nzego zibiri zivuga ko vyafatanywe abo bagizi ba nabi muri ivyo bigwanisho harimo inkoho zibiri n'amasasu yazo ibibombe bibiri n'inkoho ibitera igitoro ni moteri y'ubwato abarovyi basabwa gutanga inkuru hakiri kare mu gihe babonye ikintu ico ari co cose kibateye amakenga Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze kuri no kabiri mu Rwanda ushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatanguye ibikorwa byo kuvura kanseri y'igitereko mu bigondera buzima bigiza akarere ka Bugesera. Abagore bari bitabiriye iki gikorwa uno munsi, abanshi bagaragaje ko batari basanzwe bazi ino ndwara. Muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi yavuganye nabo.
Abagore bari hagati y'imyaka 33 na 49 bakanguriwe kuza ari benshi kwisuzumisha indwara ya kanseri y'inkondo y'umura. Dr. Winyindi François ushinzwe indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC asobanura ko abagore bakuze batabashije kubona urukingo bakwiye kujya bisuzumisha iyi ndwara.
Urengeje imyaka 26 ntago urukingo dutanga rwa kanseri y'inkondo y'umura nta kintu ruba rukikumariye cyane. Amahirwe asigaye rero naya ngaya yo kuvuga ngo tubasuzume hakiri kare bya bimenyetso ibanziriza kanseri y'inkondo y'umura, ndetse tunabivura hakiri kare kugira ngo batane burundu no kurwara iyi kanseri y'inkondo y'umura. N'ubushobozi bwo kuvura mu gihe dusanze twaratinze kugusuzuma harageze ku rwego rwo kurwara kanseri ubu mu Rwanda turabufite. Twihaye gahunda y'uko byibuze nko mu myaka 2 iri imbere tuzaba twageze mu gihugu hose ku buryo umuturarwanda wese aho ari abona izi gahunda atiriwe akora urugendo uko mbere twumvaga kwisumisha kanseri bisakuza Kigali. None ngo twabizanye hasi.
Abaganga bavuga ko indwara ya kanseri inkondo y'umura iza mu zambere muzitana abagore benshi mu Rwanda. Dr. Winyindi wo muri RBC agatangaza ko nko mu mwaka ushize 2020 abagore kugera kuri 800 bahitanywe n'iyi ndwara. Nubwo biruko ariko benshi mu bagore bavuga n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko batazi iby'iyi ndwara.
Ngeni nubgambe nayumvishe.
Iyi ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura warusanzwe uyizi?
Oya,
oya y'umura ntayo nzi.
Ntifumvaga yuko twajya kure ikadutera n'ubwoba cyane, ariko kuba mwaje kugira ngo twipimishe hano hatwegereye nidusanga tunayirwaye tuziyakira kuko tuje kwivuza ku bw'imbaraga za Nyagasani tuzakira. Nari nsanzwe mbyumva kuri radiyo yuko iyo ndwara yica.
Bake mu bagaragaje ko bayizi batangaje ko bayimenye bagiye gukingiza abakobwa babo.
Kanseri y'inkondo y'umura nari ntuwe nyizi nabyumvaga, hari nabo yishe hari rw'iwacu. Umwana w'umukobwa njye naramukingije guhera ku myaka imyaka 12 naramukingije. Nari nsanzwe mbyumva kuri radiyo yuko iyo ndwara yica.
Akarere ka Bugesera kabaye ka 16 kagejejweho ubwo buvuzi. Dr. Rutagengwa William ukuriye ibitaro bya Nyamata biri muri ako karere yumvikanishije ko ari amahirwe akomeye kuba bagiye kuvura indwara ikomeye nka kanseri. Wa
gusuzuma kanseri twumvaga ari ibintu bikomeye, ari ibintu bikorerwa ku masantre akomeye mu bitaro bikomeye, ariko ubu nababwira ko twungutse ubundi bumenyi guhera ku mujyanama w'ubuzima yahuguriwe gukora ubukangurambaga wagera ku rwego rw'ikigo nderabuzima. Ababyaza n'abaforomo bahuguriwe uko basuzuma ndetse bakanavura kanseri ku rwego rwa mbere, kanseri y'inkondo y'umura. Ku rwego rw'ibitaro abaganga bahuguriwe gukora ubundi buvuzi bwisumbuyeho ndetse n'irindi suzuma ryisumbuyeho. Ibyo rero ntago ari ibintu byoroheje, ni ibintu bihenze, ni ibintu bisaba ibikoresho bihambaye. Ni ibintu rero twungutse, ndumva ari indi ntambwe twateye mu rwego rw'ubuvuzi mu nzego z'ibanze.
Usibye abagore bari hagati y'imyaka 33 na 49 batangiye kuvurwa kanseri y'inkondo y'umura, leta imaze igihe ikingiriye indwara abangavu bari hagati y'imyaka 12 na 15. Abaganga bagaragaza ko kanseri y'inkondo y'umura iterwa no gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi batandukanye, gukora imibonano hakiri kare ndetse no gutwita abana bakiri bato. Abaganga kandi batangaza ko ibimenyetso byayo bigaragara bitinze, ariyo mpamvu buri mugore wese uri munsi y'imyaka 49 akwiye kwipimisha kanseri kenshi gashoboka. Muganga w'inkindi yumvikanisha ko iyo kwipimisha bikozwe kare bigabanya ikiguzi gitangwa kuri iyi ndwara.
Ibyiza dutangire hakiri kare, twisumishe hakiri kare tutaragera kuri ya kanseri y'inkondo y'umura, kubera yuko byayo ndi twabonye mbere ufite ibimenyetso bikeya turakuvuye ntago birenga 30,000. Ariko nugera igihe cyo kuba ufite kanseri hamaze kuba kanseri biragera muri 5,000,000. So ibi birongera kutwereka yuko ari byiza yuko abantu bitabira izi gahunda hakiri kare kugira ngo tubafatirane bataragera kuri rwa rwego rwo kugera kanseri y'inkondo y'umura.
Leta y'u Rwanda itangaza ko izabagejeje ubuvuzi bwa kanseri y'inkondo y'umura mu turere twose tw'igihugu bitarenze umwaka 2023. Asumta Kavoyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Muri Guinea, utwara abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa President Alpha Condé abandanya kwerekana imigambi yiwe. Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya yijeje abanyagihugu ko hazigiye gushingwa vuba leta y'umwe izotunganya leta mfata kibanza. Yabwiye kandi abagwizatunga mu gihugu ko igisirikare kizokubahiriza amasezerano asanzweho. Ejo kwa mbere niho Lieutenant Colonel Doumbouya yahuye n'abashikiranganje n'abandi bategetsi bakomeye ba leta yatemba gajwe. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Abo basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uyu wa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta. Abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020, ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka, yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali, naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19, igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Conde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane, mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri 40 kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. N'irindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande, ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turahava duhana agahindukira ariko imbere yo kugahana mwavyumvise mu ntango zano makuru abatembagaje ubutegetsi muri Guinea biteguriye gushiha aho leta mfata kibanza iki gihugu cyo ku mugabane wa Afrika kije cyongera kubindi bivugwamo ihirikwa ry'ubutegetsi rikorwa n'abasirikare babufata bavuga ko bashaka guhindura ivyo baba banegura hari ico none cyo bacisangije mu mateka. Mugenzi wacu Edir Rwema atubwire amwe mu tariki ntibagirwa muri Gine.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'1958 nibwo Ahmed Sekou Touré yatangaje ko igihugu cye Gineya kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya kamaramaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari huje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'1961 Sekou Touré yatorewe kuyobora Gineya. Mu 1967 igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste. Sekou Touré wayoboye Gineya imyaka 26 yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga 50,000 nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1984 Sekou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conte ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'1985 Conte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'1996 yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'1993 Conte yatorewe kuyobora igihugu, nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'umwaka w'2007 habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa Lansana Conte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyiburizamo, byaviriyemo abantu barenga 180 kuhatakariza ubuzima. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2008 igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo Perezida Conte yari yitabye Imana azize uburwayi butamenyekanye. Yapfuye afite imyaka 74. Ubwo Kapiteni Moussa Dadi Camara yahise afata ubutegetsi. Mu kwezi kwa 9, 2009 igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu 157 barishwe, abagore bagera ku 100 bafatwa ku ngufu. Mu kwezi kwa 12 Camara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2010 perezida w'agateganyo Sekou Bakonate yasinyanye amasezerano na Moussa Dadis Camara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu. Tariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 Alpha Conde yatorewe kuyobora igihugu. Conde yaje kurusimbuka ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 7 umwaka w'2011 ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa Conakry. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'2015 yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo, benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi. Mu mwaka w'2013 muri iki gihugu cya Gineya hadutse icyorezo cya Ebola cyahitanye abantu barenga 2,500. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'2019 hatangiye kuvugwa amakuru ko Alpha Conde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. Ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo. Tariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020 nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tegeko niryo ryemereye Alpha Conde kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Alpha Conde yemejwe ko ari we watsinze amatora tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2020. Abo yarahanganye nabo barimo Selu Dalein Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora.
Akainonga duce dusozerera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoma ari kumena Jewe Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twemi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose aje Diane ni nahazwe mari kumwe kuri mikro turaza kongera mu makuru yo mu gatondo mu kurindira mubandanye kuryoherwa na programme z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.